Imuve ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika isamiranira I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Niriwe nshuti mwese muduteze amatwi hano kuri radio ijwi rya Amerika muri kumwe na Oriane Tangishaka. Umunsi ni wa gatatu aho tuganira ku bibazo byerekeye amagara y'abantu mu kiganiro muri isanga. Ingwara y'igituntu iracari ntambanyi ku isi yose harimo n'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga binini. Ni byo tugiye kuganira mu kiganiro cy'uyu munsi aho tugiye kwihweza bimwe mu biri ko birakogwa kugira ngo iyo ngwara ituzwe burundu. Ikaze neza mwese nkuko bisanzwe turabararitse mushikirize ibibazo n'ivyumviro cyane cyane no kuri Facebook yacu, adresse ni radio yacu VOA. Ikaze neza mwese.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi rya Amerika nkuko muvyumvise ako karirimbo karatwibutsa ko turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga. Muri isanga y'uno munsi ni yerekeye amagara y'abantu. Ibitigiri bishikizwa n'ishamwe ry'amagara y'abantu ku isi OMS biragaragaza ko iyo ngwara y'igituntu ikiri ntambanyi ku isi yose no mu bihugu by'akarere k'ibiyaga binini. Ku munsi w'Imana uheze niho isi yibukije ko dutegereza kubandanya turwanya iyo ngwara. Mu kiganiro muri isanga rero muri aka kanya nivyo tugiye kuganira ko twiheza bimwe mu bikorwa biriko birakorwa kugira ngo iyo ngwara ituzwe. Mu itangazo ryashizwe ahabona n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu ku munsi wahariwe kurwanya ingwara y'igituntu mu Burundi kwigenekerezo rya 2024 uku kwezi kwa gatatu gyerekanye ko ku isi mu mwaka wa 2022 abagwayi bangana n'ibihumbi 10,600 basanze bagwaye ingwara y'igituntu, muri bo abagera ku 1,300,000. Imiliyoni 10,600 nibo basanze bagwaye iyo ngwara, hama umuriyoni umwe n'ibihumbi 300 barahitanywe nayo. Mu Burundi rero mu mwaka wa 2023 ibitaro n'amavuriro vyapimye vyongera bishira ku ahabona abagwayi bashika ku 7,000 barenga. Kuri iyo ngwara rero basanze ari ibice 44 munsi y'ibyo bari biteze kuvura, no kuvuga ko naho murantunga naho iyo ngwara yerekana ko igenda igabanuka. Amashirahamwe atandukanye arabandanya guhimiriza abantu kwikingira no kwivuza iyo ngwara mu ntumbero yo gushika kwihangiro rya ONU. Ihangiro rya ONU rivuga ko mu mwaka wa 2030 iyo ngwara ikwiye kuba yaratujwe burundu. Mu kiganiro rero no munsi twatumiye ishirahamwe ririko riragerageza kugwanya no kumenyekanisha cyane iyo ngwara mu gihugu cy'u Burundi. Tukaba turi kumwe na Alexi Arakaza, icegera cy'urongoye ishirahamwe ry'abakorera ubushake gishinze kugwanya igituntu mu Burundi, AVLT, Association des Volontaires pour la Lutte contre la Tuberculose. Reka twakire umutumire wacu, ariko twongere tubibutse ko mushobora gushikiriza ibibazo n'ivyumviro ku rubuga rwacu rwa Facebook, adresse ni VOA Radio yacu. Turabahaye ikaze rero Alexi Arakaza, murakoze cyane gufata akanya ko kuganira ni Radio Ijwi rya Amerika. Muraho, meze neza?
Murakoze cyane. Tumeze neza, namwe nizere ko mumeze neza.
Ego, turashima cyane. hanyuma tuhereye ku munsi w'Imana aho isi yibuka ingwara ino kwibutsa abantu uko bakwiye kuyirinda n'ibindi byinshi bijanye nayo turumva ko bamwe mu Burundi barayihimbaje abandi barasohora amatangazo atandukanye mwebwe turumva ko mwarashikirije itangazo ryo kwibutsa ino ngwara ahanini bimwe mu byo mwashikirije muri iryo tangazo byavuga bite mu kwibutsa abantu ibibazo bya tuberculose mu Burundi
murakoze twebwe mwishira hamwe ry'abakorera gushake bishinzwe kurwanya indwara y'igituntu amatangazo n'ayandi mahimiriza ajyanye no kurwanya iyo ndwara ntituyagira gusa kuri iyo minsi mikuru biri mu bikorwa byacu bya minsi yose ariko kimwe muri bikuru twashoboye kugira kuri urya munsi bita 2024 z'ukwezi kwa wa gatatu twashoboye gusohora ibyapa yerekana ingene iyo ndwara ifata n'ingene abantu boyirinda amatsara turi kuregeza ku mbuga ngurukana bumenyi hanyuma turongera tukabikwiza no muri magroupe yacu kuko tuse ni nyinshi tuse makrebe menshi twankadira tugira nkadirima yawe kuvya kitubikiroze by'igituntu rero mu bitangire rero ni ubutumwa dutanga ni ingene iyo ngwara ifata n'ingene abantu boyikingira nibyo biba biri muri ibyo byapa dutanga
hama kubatazi ishyirahamwe ryanyu muri make bimwe mu bikorwa bimwe mukora ni nk'ibihe kuko turazi ko mufise imigwi itatu y'ibyo mugerageza gukorera ko mu kumenyekanisha no kugerageza kurwanya igituntu umwe tubyira muri make ingene biba bimeze ibyo bintu bitatu mushimikira ko kubatabizi
ubundi nibyo nashanishanye iyo dufatiye nko ku migambi tuba turiko turakora hariyo imigwi n'ibyo y'abantu tuba turiko tuberekeza ko ariko ahanini igituntu indwara y'igituntu gufata kuyikinga no kuyigabanya no kuyimenyekanisha nicyo gikuru cy'umubiri dukorera ko ahubwo mbere ni nosho cyatumye tunashinga irishyira hamwe sinzi mu nkundi gatunga rusubi nyuma gato nk'abwishya mu byo mu mwa Imana kimbaji
ego
ni irishyira hamwe twatanguye mu mwaka wa 2010 twabitanguye turi mu gwi w'abanyeshuri bo muri kaminuza twari twagwaye indwara y'igituntu natwe twari ku miti y'indwara y'igituntu duhuye ahantu twafatira imiti mu Nyafurika tuca dusanga turi umugore w'abanyeshuri bashika nko kuri bane batanu gutyo tumaze kubona rero yuko hariho ikibazo cyo kutamenya iyo ndwara gituma iyo ndwara irandagata turavuga duti reka tuje hamwe turabe ngo twafashe abantu kuyimenya kuko twasanga n'abaganga batuvura hariho agahaze kuko haba bahi imiti hama ntibayifate neza cyangwa abandi umva nyene inkurikizi zo kutamenya indwara urumva ziba nyinshi cyane niko rero twatanguye rero dutangwa dukora ibikorwa byo kumenyekanisha indwara hanyuma tugafasha no kwegeranya uburyo n'utufungurwa ku barwayi batari bafite uburyo kugira ngo iyo miti nabo bayifashe ntiyabemerera nabi ngo bace bayiheba twatangiye uko nyine turi abanyeshuri muri za kaminuza ata buryo nabuke tugira kwikora kuri bagenzi bacu muri kaminuza y'i Burundi hariho bafunguye kigihe tukaza tukabwira abandi banyeshuri tuti namwe ni murabe mwigore mutange irasiyo y'umunsi umwe hama turabe mwe twafasha abarwayi b'igituntu dusha duheraho rero turakomera duca tutangura rero gukora iyindi migambi mikuru aho groupe side ya mbere twaciye dutangura gukorera ko yabaye hahandi nyine twabituri mu makaminuza mu migwi y'abantu babangamirwa n'indwara y'igituntu nk'uko ishyirahamwe mpuzamakungu ryitahamagara y'abantu ku isi ribivuga hariho n'abanyeshuri bo mu makaminuza no mu masegonderi kuko kimwe mu bituma iyo ndwara isimbatara harimo uburuhe bw'umurengera uburuhe bw'umutwe cyangwa uburuhe bw'ifizike uburuhe bw'iminwe bw'umubiri rero ego rero tumaze kubona yuko tumaze uwo mugwi w'abanyeshuri nabo nyibangamiwe tuca tutangwa intervention ya mbere hari mu mwaka w'2017 dufashe mu mugongo n'ishyamba ryitwa Action Damien turatangura igikorwa cya mbere cyo gupimisha abanyeshuri twebwe twagiye icyo bita recherche active des cas kuvuga dutabitandukanye na kujya umurwayi bavuga ngo umurwayi niba arondera umuganga twebwe twarondera umurwayi tukabasangiye bari mu byumba byabo abafite ibimenyetso hama tukabatwarira ibikorwa twapimije umugambi twakoze muri 2017 na 2018 na 2019 tuguma dusanga igitunga ari cyinshi rwose mu makaminuza mu nyuma rero twaragize icyigwa cyerekana urugero rw'indwara y'igituntu mu makaminuza mu Burundi mu gisagara cya Bujumbura aho rero niho twasanze rero muri icyo cyigwa ibiharo sindabifisa imbere yanjye ariko icyigwa twaragize habona twerekana yuko koko indwara y'igituntu ari indwara iyi ibe mu makaminuza ubu rero tunyiyome gutyo turakorera ko imigwi ya kaminuza ubu turiko turakorera kandi mu magwe y'amashuri ya secondaire ifite uburaro kuko kandi no mu bituma iyo ndwara igwirirana harimo kubana abantu baba hamwe ahantu hatoya hadahema promiscuité donc iyo rero n'amashuri yisumbuye nayo nyine afite uburaro nayo arabangamiwe cyane ibyo biri mu bikorwa tumaze iminsi dukora muri twakimaze iminsi turakorana n'ishyirahamwe Croix Rouge mu mugambi ufashwe mu mugongo na n'ikigega cy'isi yose kigwanya indwara y'igituntu malaria na sida nibyo mvuga muri make
ego birumvikana cyane kandi turaza gushimika cyane ku bikorwa urwaruka nk'uko mubivuze mwagiye hamwe urwaruka ibyo gukora kugira ngo rufashe muri uku kugwanya igituntu mu karere dusubira inyuma gato wavuze yuko mwasanze nko ku makaminuza igituntu mwasanze ari cyinshi cyane mbega byava kuki kugira ngo ibyo bitige bibe biri hejuru mu migwi y'abantu bakiri bato
mbavuze icyo ni kibazo abantu bose bibaza bwa mbere hoho ikicambere gituma indwara y'igituntu igwira ahantu nuko utayimenye icyo ni kimwe abantu bibaza yuko abanyeshuri mu makaminuza bumva n'abantu bari propre nyine basa neza hari abantu bibaza yuko indwara y'igituntu ari indwara y'abakene abantu bata bayigwa abantu banyarucari abantu bambaye ibintu bicafuye gutyo niyo umuntu agize ibimenyetso by'iyo ndwara ntaze ngo aje kuyivuza kuyipimisha kiyumvira ibindi hanyuma ikindi ni kijyanye n'ubukene gufunga nabi burya indwara y'igituntu tugarutse nko kuri uyu munsi mukuru w'iteka 2024 banishinze bivanye n'umunsi batoye umugera utera iyo ndwara uwo mugera watowe itariki 2024 zo kwa gatatu mu mwaka w'1882 n'umuhinga w'umudagi bita muganga Robert Koch rero aho rero kimwe rero mu bituma uyu mugera rero urandagata kimwe mu bituma umugera utera ingorane mu mubiri w'umuntu yimushitsemo ni uko haba harimo ugufungura nabi na byo nyine bijyamo ibintu byose bisanga bituma umubiri w'umuntu utakaza ingufu ibyo birimo rero mu makaminuza usanga abanyeshuri ahubwo basoma sinome nkawe wowe warwaye igituntu gute kandi warwaye igituntu gute kandi wari wiga muri kaminuza y'i Burundi ari Bujumbura nyine mu basirimu ingufu nyinshi zo gukoresha umutwe l'effort mental l'effort physique rero abanyeshuri muri kaminuza y'i Burundi bariga cyane rwose hanyuma bagatababura ingene twafungura dusubizayo izo ngufu batakaje ibyo rero bica bituma ya migera ica yoroherwa iyo ibashitsemo ica yoroherwa kugira ngo ibasambuye hakiri kare ubundi imigera y'igituntu urashobora kuyandura ukayigendana n'imyaka n'iyindi itaragira mu gihe itarahura n'ibyo biyorohereza harimo rero ubufungura nabi n'ubwo buruhe bwa cyane rero muri kaminuza icyigwa rero twagize cerekanye yuko urambere harimo ikibazo cyo gufungura nabi hakaba ikibazo cyo kutamenya iyo ngwara icya gatatu twasanze muri ico cigwa nuko harimo discrimination donc ikumigwa abantu ingwara y'igituntu mu Burundi baracayifata nko kumenya ni ingwara iteye isoni igayitse bagaca bavuga bati ubu n'uyirwaye agaca yikumira bakamukumira uko bamukumira niko azotinya kuyivuga niko azoca nayanduza n'abandi bantu cyane
kuyisuzugura no kuyifata minenengo canke kunatinya yukuvuga yuko unayirwaye
birabaho abantu bagatinya ngo mbega yemwe ninabivuga ngo abantu baca bampara ivomo urazi ko muri kahise sinzi ko mwigeze kuba mubibona umuntu arwaye igituntu ataba bamuhisani yibariramwo bakamushyari rero ubonye yuko umuntu abonye ko yaguhabye ataca amenya yuko bazava bamuhariye ivomo nk'uko nyine ahitamo guca bihora ahitamo guca bihora hari abo duha dushyira imiti mu muhira akakubwira ati jyewe uzugerageze mpazamenye ko ngwaye urumva ko ibico tuba ari ikintu gikomeye rwose indwara y'igituntu utayivuze abo mu bana bashobora kuyirwara bose kuko ntuzoreka kubakorera ko uzoyigeze mugabo kubakorera ko ntuzoreka hama bashobora yandura nayo mahimiriza rero duca tuma tugira hama tugahimiriza abanyeshuri n'abandi bose mu kibano nababwiye bibaye n'umugambi tuba turakora nk'ubu wari umugambi mu makaminuza ariko no mu kibano muri rusange mu masoko tukajya mu masoko tukagira ibi bikoranirizo by'intuze amakoraniro y'intuze y'abakora y'ubushake bakaza bagasigura iby'igituntu hanyuma abantu bagafite ibimenyetso tukavuga ibimenyetso tugaca dusigama nimero y'amatelefone ubonye umuntu afite ikimenyetso tumusangamuhira twebwe umurwayi siba turondera tumusange yari naho mu mayunivesiti rero duca twatanguje amakrebe ibyo bita amakrebe sitopu tidi muri ama universite yose ari ngaha aha ibujumba no hagati mu gihugu ayo ma club rero tuca dushyiraho abavolontari bacu abakorera bushake bacu bagaca rero tuba turiya partenariya n'ibitaro biba bihegereye hama bigaca bidufasha kuduha udukoresho dushyiramo igikorogwa hanyuma bakorera ubushake bacu bagaca bagenda bagasora igikorwa cya wundi bikese bagaca bakijyana kwa muganga bagaca bagipimisha bumwe ni baza kubatorera inyishu hanyuma bagasubira kuri wa wundi adasanze arwaye bagaca bamuzana mpaka no kwa muganga bagaca bamutanguza imiti bakamukurikirana mpaka ahereje imiti
ego urakoze cyane uraza kutubwira kumbure byinshi mu bikorwa mugenda murakora haba ku masoko ku mashuri n'ibindi byo muganira ahanini iyo mugize akajyo ko guhura mu kugerageza kumenyekanisha indwara reka ariko tubanze duhindukire tuje ku murongo wa telefone abanyonyi b'ishuri rya Amerika batangiye kuhamagara kugira ngo nabo nyine bashikirize ibibazo cyangwa ibyiyumviro reka mpere kuwitwa umusaza amahoro neza
amahoro
urahura komeye
ndaho ndakomeye ndaho ndagumye
nziza cyane ikibazo cyangwa icyiyumviro ku ndwara y'igituntu
mbere na mbere ndashimira umutoni bwa kandi ndashimira nk'uko mwamuhaye umwanya ndashimira kuba mwaduhaye umwanya tukagira uruhare mu kiganiro ariko nkaba mfite ikibazo nakibaza umutima urabona ko igituntu ari indwara yugarije ibihugu byacu bya Afurika cyangwa se ibiyaga bigari kandi igituntu tuzi ko ari indwara yandura atubwire ese umuntu akimara kuyandura ashobora kumugaragaraho nangwa akimara kwandura ashobora kumugaragaraho atubwire igihe imugaragarira mu mubiri cyangwa se imugaragara mu burwayi nangwa bwa murembya atubwire igihe ishobora kumurembereza ku buryo yamenyekana ko agifite akimara kucyandura noneho urabona yuko n'ubundi bisaba ubukangurambaga bwisumbuyeho ese arakoze iki kugira ngo ubukangurambaga bwo kwirinda indwara y'igituntu bugere hasi ahantu hose buri hantu hose ese ubwo bushobozi bwo kuba bakora ubukangurambaga buri hantu hose barabufite batubwire n'uburyo umuntu yakwirinda iyo ndwara ku buryo n'indwara ikomeye cyane itavuwe neza ishobora no kwica umuntu wayirwaye cyangwa se umuntu wayo wayirwaye atubwire icyo umuntu yakora kugira ngo ayirinde icyo umuntu yakora kugira ngo ayirinde kugira ngo itamugeraho ko n'indwara iteje ubwoba ikomeye cyane
nivyo koko ingwara ifata mu mahaha kandi birumvikana ko ikomeye cyane. Ego urakoze cyane musaza, arakwishura akabazo kawe ariko reka mbanze nakire n'ubundi munywanyi w'ijwi rya Amerika. Gakwavu uraho neza, uratwumva? Alo, Gakwavu Gisagara.
Ndibanda yumva.
Amahoro cyane.
Muraho.
Ego nawe.
Mukomere ijwi rya Amerika, ndabakunda cyane.
Urakoze cyane. Ikibazo cyangwa icyumviro ku ndwara y'igituntu.
Ikibazo ngira ngo ndazuba mutumirwa. Urimo muranyumva?
Ego turakumva.
Natubwire, nadusobanurire mu buryo bw'imitsi icyo umuntu yakora kugira ngo yirinde indwara y'igituntu. Ikindi atubwire ibimenyetso biyiranga kugira ngo tube twabimenya, kuko hari igihe umuntu ashobora kubona ibimenyetso ariko ntamenye yuko ari indwara y'igituntu igiye kumuzaho, kandi wenda yakagombye kuyihita yivuza hakiri kare.
Ego ni navyo umusaza ari karabaza, reka tumubaze mushinga arakaza kuko nawe nyene yarayigwaye. Arakaza duhereye kuri umusaza yavuze ati mbega biboneka gute kuyigwaye ku bantu ko mbure baba bari haruhande yawe, kuko ndumva yashatse kumenya yuko abantu muba muri kumwe bashobora kuba bayigwaye, wo bimenya gute ati iboneka ryari neza na neza yuko umuntu ayifise? Kuko birakenewe ko abantu babimenya bagira ubukangurambaga yavuze kugira ngo bayirinde ku bantu baba bashaka kuba bayikeka kuba bayifise, hanyuma kumbure nabo nyene bakamenya ati mbega ndayigwaye cyangwa ntayo ngwaye, ibimeze gute mu minsi yayo ya mbere.
Ego murakoze cyane. Mbona ubwo icyo kibazo bakigarutse ko bose ari babiri. Ibimenyetso mbega bumenya gute ko uyigwaye? Ikimenyetso cya mbere kidahara indwara y'igituntu ni ikimenyetso cyo gukorora. Inkorora kare bavuga ngo inkorora ngo irenze indwi zibiri, ariko ku buryo bushasha bwa OMS uno munsi indwi zibiri ntibakiziharura, bavuga inkorora yose itagira igicurane. Kubera basanze iyo umuntu amaze gukorora deja uri wamaze gutangura gukwiragiza iyo migera. Rero ibimenyetso by'igituntu biri hezine byegeranirije mu ndome zitandatu. Ndome zitandatu ziri mu rurimi rw'Igifaransa, ayo tuwa a ama a atatu. Harimo iyo imwe aya mbere ni ugucika intege. Aya kabiri ni ukugira ibizunguzungu. Hanyuma aya gatatu ni ukonda. Ariko imbere yuko ibyo biba atangura amate atatu nayo. Te ya mbere ni tu inkorora. Ya kabiri ni transpiration, donc ibyuya ku ibyuya na cyane cyane mu ijoro ibyuya bikanye. Icyo gukorora nabwiye inkorora irengeje indwi zibiri yoyo iba irimo intuze iba iri suspect cyane rwose. Rero iyo uze kwibona ko ibyo bimenyetso gukonda, gutakaza ibiro, gutakaza akayabagu, gukorora, hakabamo rero nuko kubiri mu ijoro n'ubushuhe, iyo te ya gatatu yari temperature ubushuhe, urumva umugira ubushuhe budahera bukaza hama bukagenda bugasubira bukagaruka, bimaze ko n'umuntu yari afite ubwo bushuhe budahera ukagira iyo nkorora akagira akayabago kagahera, urumva utagira akayabago n'ukonda cayonda. Hanyuma akagumana imyizerere mu mutwe. Ibyo byose bikoranye aho ibyo byari bimenyetso bigize. Rero maproche mashasha yawe mese si ngombwa ibyo byose njye kubibona. Si ngombwa ibyo byose njye kubibona, kuko ibyo ukarinda kubibona uzobugeze kure, uzobugeze aho wanduza. Rero ni byiza yuko ukibona ikimenyetso cy'inkorora gusa nicyo nyigira kwiye kugira ngo ucubegere abaganga ubiganire bwo nitafuye kurikira mu nyuma rero bashobora gupima icyo ni kibazo gikomeye gose kandi babababajije abantu yabahitana kubera batayimenye
none tugira honyine ku nkorora kuko benshi bashobora kugira akantu k'agakorora gasanzwe umunsi umwe biri kumva umengo wabyutse nabi harimo agakorora mbega inkorora y'igituntu irababaza canke ni ya yindi bavuga bati uyamanya indwi yose ugumukorora umwanya wose ibimeze gute itandukanye gute n'izindi nkorora zisanzwe z'umuntu atabyutse neza yiyumva atameze neza
burya inkorora yose iva kuri behajima y'amapfumo ntuze amahaha rero kubera ko igenigera y'igituntu umuntu akora ayikororeye ko amabura yihema wihengeje ija mu mahaha rero niyo itera behajima rero iyo ukoroye uno munsi ukabona ko wakororeye ejo ukabona hirya ejo ukora korora nta bicurane ufise numva sigimite abuno nyine ucawe sinzi ko abo banywanyi baduhamagaye ngo bari mu Rwanda sinzi
yego
sinzi ko ariye mu Rwanda bagira bayivura ku buntu twebwe mu Burundi bayivura ku buntu bayipima bakayivura no ku buntu rero ahako akurindira ikurinda kuremba wamaje ugashatangwa no kwanduza n'abandi icyo gihe nyine wumvise iyo nkuru imaze umunsi ibiri itatu agakora akabandanya ko nyine haraho inkorora ziri ubwoko bubiri izo iyo bita two session ni ukuvuga inkorora yumye itagira igikorogwa hakaba n'iyindi bita two irite ifise igikorwa rero ituntu kesha kuza muri izo nkorora zose kwa zibiri kesha kuza mu nkorora yumye cyane inkorora ifise igikorogwa iyo uba imaze kubona icyo kimenyetso imaze kukumva utangwe ko kandi ikindi nubabwira ni uko kenshi bica biza bikurikira iyo indwara y'igituntu utangwe gukorora bukeye kangaho ibiro bitangura aho ukaragenda ubushobe guca buza biza bikurikirana rero kuri ubwo buryo bushasha bwo kurondera renvoka nuvuga abarwayi bashasha bwa OMS bita approach active kurondera abarwayi bo nyine tukabisanga iyo bari ntibatubwira ko twarinda kurinda ingingo zibiri oya tukenda buno nyene umuganga narijya bagipima ku buntu bagatanga imiti ku buntu usanze utarwaye azabara amahirwe n'agorane
birumvikana cyane urakoze kandi no kwibutsa abatwumva yuko kwivuza ari ku buntu kuko ni ikintu gikomeye cyane kuko benshi bashobora kuba batinya kugenda kwa muganga bakeka ko baza gukenera uburyo reka tubandanye ku mungu wa telefone turafise abandi banyonyi babiri barindiriye turafise Valentine Minani na Bienvenue kaduhere kuri Valentine amahoro neza Valentin Valentin uratwumva alo Valentin ndumva agatelefoni katariko karacamwo neza reka tubandanye kuri Bienvenue akombure turagaruka kuri Valentin Bienvenue uraho neza
uraho murakomeye
amakuru
ni meza nitwa Bienvenue ndi kubumvira mu Rwanda aho bita Karongi Kirinda mu by'ukuri hari ikibazo nagira ngo mbanze mbabaze buriya indwara y'igituntu byo yafashe indi ntera ariko nanone hari igihe urabona wenda hari ahantu haba hataragira iterambere hari wenda hari n'indwara y'igituntu ukaba wenda uba ushobora kurwara igituntu ariko ukaba ufite wenda ukarwara n'inkorora bisanzwe kubitandukanya bikakunanira ese ni iki kikubwira yuko ufite iyo ndwara y'igituntu ese wakwirinda ute iyo ndwara y'igituntu ikindi nashakaga kubabaza ese ni ibiki bishobora gutuma urwara igituntu Ese igitunu uramotse ukirwaye ukirwaye ushobora kukivuza ugakira? Ese uramotse ukivuje kigakira, hari ubwo cyazongera kugaruka cyangwa ngo wongere ngo ucandure?
Urakoze cyane. Kumbure guma ku murongo, bienvenue. Ashobye kumbure kwibutsa bimwe bimwe mu byo yashobye gusigura cyangwa akanabaza n'ikibazo. Icya mbere yabajije abanywanyi b'ijwi rya Amerika mu Rwanda, mbega bayivurira ku buntu? Wobuzi niba akarere uherereyemo bavura igituntu ku buntu? Duhereye aho
mu by'ukuri nanone buriya ikintu cya mbere ni amakuru. Hari n'igihe katwe wenda i Kigali ho birumvikana cyangwa se ku batuye hafi ku nkengero z'umujyi, wenda bashobora kujya kwivuza bya kirize cyangwa iki, ariko nanone hari ushobora kurwara wenda ukagenda urwara igenda izamuka, wenda ukagira ngo ni inkorora bisanzwe kandi ari igituntu, bitewe yuko wenda amavuriro kuva aho ndi kugera we ku ivuriro ari nk'amasaha nk'abiri, ukareba kugira ngo uzage rero kujya gufata urwo rugendo rwose n'amaguru ukajya ku kigo nderabuzima, ukavuga ati reka nkoreshe wenda nk'imiti isanzwe ya Kinyarwanda, ariko n'ubundi bikagomeza uko ngo. Kandi nanone hari igihe uba udafite amakuru irizina yuko iyo ndwara bayivura, ahubwo icyo njyewe navuga ni uko hazakorwa ubukangurambaga, bakamenya ko iyo ndwara n'uyirwaye cyangwa se n'uzi ibimenyetso byayo akihutira akajya ku bigo nderabuzima, ariko habanzwe kugira itsinda riza mu baturage aho dutuye gukora ubukangurambaga bw'iyo ndwara.
Ego, ni nabyo turimo nuno munsi kugira ngo abatayizi bayimenye, kuko muri iminsi umunsi wa Mungu niwo wari uhariwe kwibutsa abantu no kumenyekanisha ino ndwara. Twizere ko benshi bariko baratwumviriza, kandi umutumire wacu ariko aragira ibyo ashoboye byose kugira ngo mumenye iyi ndwara. Yatubwiye bimwe mu bimenyetso, harimo gukorora, harimo ukubira icyuya kugira umubiri ushushe mu ijoro, kubura akayabaga, apeti, gucika intege, kugira inguvu nkenya mu mubiri, ariko umushinga ntara kaza arashobora no kutubwira ibindi. Akubwire niba ikira gute, wanabajije uti mbega irasubire kagaruka bimeze gute? Umushinga ntara
ego ariho ikintu abajije cya mbere ati mbega iyo bituma ni iki, iyo yirinda gute, iyo ngwa iterwa ni iki? Iyo ngwa iterwa n'agakoko mugera bita iri mu muryango w'imigera mito mito itaboneka, microscopic bita basidokoka. Iyo basiri rero ni n'akantu gatoya cyane rwose, mu kuyandura umuntu ayanduzwa n'uwundi akoroye, kuko nababwiye iyo umuntu akoroye iyo ndwara, iyo migera ikisanzara mu kirere, yisanzaye mu kirere umuntu ariko arengana arayihumeka cyangwa muri kumwe akayihumeka iyo migera, nawe ikibandanya yirukanga mu mahaha, ikifata amahaha. Rero indwara y'igituntu ishobora gufata ibihimba byose by'umubiri, byose uko umubiri ungana, ushobora gufata amaguru, ushobora gufata mu maboko, ushobora gufata mu bwonko, ifata ahantu hose no mu jisho. Ibihimba by'umubiri byonyine bidafatwa n'indwara y'igituntu ni amenyo n'umushatsi. Point d'entre aho yinjiriye ni hamwe, aho ntiwumva ko iza gushika muntu uze mu bindi bihimba byose by'umubiri, ishobora gushika gushika mu bindi bihimba byose by'umubiri, ariko aho yinjiriye ni hamwe, ni mu mahaha. Rero iyo migera igiye mu mahaha, hari aho ica yigumira mu mahaha nyene igashitera iyo nkorora. Rero hari uwabajije ati ngo mbega none ngo umuntu amaze kuyandura umenya gute, bizofata umwanya ungana gute kugira ngo utangure kugwara? Iyo bita periode d'incubation. Periode d'incubation cyangwa ikiringo kiri hagati y'ukwandura no kugwara ni kiratandukanye bivanye n'umubiri w'umuntu. Nkuko nababwiye indwara y'igituntu yuririra ku nguvu nke z'umubiri, immunodepression, inguvu nke z'umubiri. Ibyo byose ndabona natangwe no kwishyura naca ikibazo kindi ati twayikingira gute? Ibyo byose bituma umubiri ucika intege, kutagira inguvu nibyo byo kwirinda na cyane cyane abantu imigwi y'abantu bisanga ibangamirwa cyane ni nk'abantu babagendana nk'umugera wa sida kuko umubiri urumva ucugira inguvu nke hanyuma imigere gaca ironka ingene yuriya n'ingoga abana batarakwiza imyaka itanu sisiteme imunitere yabo ntibirakomera abantu banywa inzoga nyinshi ntibafungure abantu bagira siporo nyinshi ntibafungure abantu bagira uruhe bw'umurengera bwaba ubw'ibyiyumviro bw'ubwenge canke ubw'umubiri ntibaronke ingene bafungura ngo basubizeyo izo nguvu bakuyeho bayize kandi irakarira n'abantu bafite izindi ndwara bagendana zituma inguvu z'umubiri zigabanuka nubwo nk'abantu barwaye nka za diyabete iyo ndwara ikarira kandi abantu bari ku miti y'imiti y'inguvu cyane nka ziriya miti y'amakanseri usanga igira ituma umubiri utakaza inguvu cyane bari kuri chimiotherapy iyo n'imigwi n'imwe y'abantu bakarigwa ariko muri rusange umuntu wese azoba ari expose azoba ari imbere ikintu gituma umubiri utakaza inguvu uwo muntu azogwara kwandura rero ushobora kwandura imigera ushobora kuyandura ukayigendana mu mubiri ntuzupfe urwaye na rimwe ukayigumana kuyikingira iyo ndwara mu kuyikingira ntuzuvuge ngo nzacanguma mu nzu ngo kubera yuko nzuhava ndenga hanze usange ngo aho waje kuyikorera ndayitore oya kuko no muri bisi dore ko agenda muri bisi umuntu akorore hama rero ihamigira nawe ushuyihumeka icyo ukora uzogerageza kwiyubara ibyo bintu bituma umubiri wawe utakaza inguvu bigaca bituma yangwa yamigira ishinga imizi ibyo bintu nibyo wirinda ibintu byo kunywa inzoga nyinshi ukacubireka hanyuma rero iyo wagize ibintu ukora by'inguvu nyinshi ukarondera umwanya wo gufungura ukarikipera itabi riri mu bintu bigwira
ariko mu bimenyetso bya cane bashaka kumenya numvise ko hariho uko kuntu ko gukekeranya cane niba ari gitunu cyangwa atari gitunu uko gucika intege cyane mu mubiri ntivyo bari kimwe mu bintu umuntu yovuga ati kumbure irimwo kuko umuntu yasanzwe akorora bisanzwe atacitse intege kumbure ntiba ari gitunu mugabo utubwira niba nko gucika intege cyane kumbura inguvu zacitse cyo bari kimwe mu bintu byo gutuma uvuga uti kumbure ndayifise
ikimenyetso cya mbere nk'uko nari nababwiye bwa mbere ikimenyetso cya mbere kidasigara inyuma ufise igitunu cyo mu mahabi bita tuberculose pulmonaire inkorora iyo ni cyo kiza imbere y'ibindi kuko ibyo bindi byose birashobora kuza cyangwa ntibize cyangwa bikateze mugabo ikimenyetso cya mbere kidasigara inyuma inkorora iyo nkorora rero ego uyigumako igaca ikara gose na cyane cyane mu ijoro uryamye igaca gose hanyuma iyo umaze rero iyo umaze kugira iyo nkorora ukumva umunsi umwe ibiri itatu ukumva niyo nkorora nta kintu na kimwe kiravako wari uzi ntiwari unayimenyereye ni byiza guca witura abaganga rero washaka iroroshe no kubwira igituntu gifatira mu mahaka kiroroshe no kuvura kuko cyo kiriyerekana ingorane zo kugira niyo igituntu gifatiye mu bindi bihiza bitari amahaha kubera hoho ibimenyetso bica bitandukana ibyo bimenyetso byose navuze aho hejuru bimwe biri muri za tuwa a ni anorexie ameglisema hamwe na tuwa te tu transpiration na temperature ibyo byose navuze ni byo igituntu cyo mu mahaha gusa cyo mu mahaha ariko igituntu cyo mu bindi bihimba bitandukana ibimenyetso byacu bitandukana bizanye n'aho cyafashe
ego yarabaye mbega uyigwaye arasubira kongera kandi asubira kuyigwara nyuma yaho kumbure nyuma y'amezi cyangwa umwaka bimeze gute iyo umuntu amaze kuyigwara abandanya agira amakenga ariko azusubira kuyironka
ha emwe urayigwara nyine niwe uyigwara inshuro nyinshi zitera umuntu arayigwara ahubwo nshingenda ndabahaye n'umuco mbere ku bijyanye n'urucanco sinzi ko mwari wava mukimbaza mu nyuma hariho ari urushanje rw'igitunu tuno ya siru chancho hagi anye muri protokoli ya ma vaksa duha abana harimo uru chancho kujitunu
ego
mugabo wata anda kujitunu kutu kutu kikwara doya kikwara kanda wala kitanda
biva kukino nene kufuka ko kwa kuchanda kwa kudafise inguvu changezi wazi ingwara zigi tunu zila tando kanye bimeze gute bivakuki mga wakuli kila nilahafi ingwara
oya itunu ni kimi itu ahubu kwa ahubu viva kukisango uru chancho ruki inga ito vita la forme grave dola tuberculosi hariho ico bita ikibazo cy'igangiriyo ne ya bifata amanuze amagangiriyo iyo ikibazo cy'igangiriyo ne rero ni yo ni mu forme grave dra tuberculosi ituma umuntu apfa buno nyene ayigwaye rero bakinga rero bakinga kugira ngo umuntu ntacapfa agwaye gitondo bakingira ibyo bihimba bifasha umuntu acapfa buno nyene nibona nabwiye yuko igitundu gifatiye ahandi ibintu birinda byose by'umubiri rero mu gukinga izo iyo ntuze mu gutanga ubwo rucancu bakinga la forme plus grave ni uvuga amaforme ateye ubwoba yica umuntu n'ingoga kugira ngo noneho aronke amahirwe yo kwivuza
ego reka kumbure mpaka ryo n'ubundi munywanyi arindiriye ku murongo Valentin Ndacyayisaba kumurongo uratwumva Hello Valentin
Hello
Yego
ndabumva
amahoro cyane
ndabaramukije reka ndamutse n'uwo mutumire mbere n'abandi bose bari ko baratwumviriza jewe nari nabonye ko uyu munsi muri sanze gushimikira ku ngwara y'igituntu mugabo nacengira utubazo dutandukanye mbega narigize kuba hari umubanyi yigeze kukigwara mu minsi ihebe hama rero amaze kujya kukipimisha acaga tubwira ngo kirandukira mugabo mu muryango we ntawigeze cyandura n'abandi babaga ntawigeze cyandura yarakigwaye nyine yanduruka arakira nagira mbaze rero uti mbega umuntu agwaye igituntu kugira abandi bacandure bivuye kuri we bigenda gute mbega aho umuntu yo kwikingira gutishitse akagira nk'uwo mu muryango akigwaye cyangwa umubanya akigwaye umuntu yo kwikingira gute hanyuma akandi kabazo nagira mbaze uwo muntu kugira ngo bakimutore haraciye igihe kirekire yaragwaye nyine yarageze kure yandi ukajya kwipimisha nyine agasanga nicyo mbega kugira umuntu kimwitane yo kigwara nk'ameze ngahe kugira ngo nyine hagira inyaka ukanyuma capfa kimwice shobora kica niwe ugaca nk'uwo kiratebya hanyuma akandi kabazo sinzi ko yoba yakishuye kubera ko nta FM hano ngira aho mperereye mbega umuntu yo kwirinda kurwara indwara y'igituntu gusa oba hari ibintu umuntu yo kwanga ngo yirinde kurwara iyo ndwara nimbira ko utwo tubaza tumereye inyishu byo mfasha kubera ko homerereye nta FM tugira nyine bazikwanye mu Burundi dakora
ego byinshi ni mutwumva guma ku murongo akwishure hanyuma kumbure tuce tubandanye kukurikira ariko mbere y'uko nakira Thierry reka abanza kwishure mushaka ntayarakaza kukijanye nuko umuntu aba yasinzikaye biba byafashe ikiriho kingana gute kugira ngo arinde yitaba Imana duhereye kuri ico
ego murakoze na kubera babwiye gikuru gifite umwanya utandukanye mbose igituntu cyonye ni mbe n'indwara zose uko ikarira umwe uwundi abantu usanga indwara imukarira ugasanga wewe namwe wamugwaye malaria mwese ugasanga umwe aranyarutse kuremba arateze bivana rero na imiti y'umuntu ariko iyo umuntu yavuze ati kugira ngo umuntu arinde apfa biba byabaye gute ni ukuvuga ko yamigera yamigera yagiye mu mahaha yamigera yagiye mu mahaha ira ibandanya kura igitsa ikagwiye ikaba myinshi haba umuntu aratangura gukorora umuntu aratangura gukorora rero haragira igihe n'amahaha agateba agatira agakomereka agasoboka
hanyuma ku kijyanye no kwikingira bamwe bashaka kumenya icyo bakora mu kibano mbega ibyo mubahanura bimwe mu byo gukora haba ari ukutegera uwo muntu ayigwaye mbega kwambara agapfukamunwa gukaraba hari utundi tuntu twinshi ashobora gukora kugira ngo mu gihe uwo muntu bibana ayigwaye ntishobore nawe nyine kumusinzikaza cyangwa ntashobore kuyandura byogenda gute
mu gihe umuntu mubana ayigwaye urashobora ibintu byo gukinga remeze preventive bikora umwene kuyigwara nicyo bituma nabwiye no kuva mu ntango yuko umuntu ategerezwa kugira ubwoba cyangwa isoni ngo agwaye igituntu kuko abinyegeje bya bindi ari gukora kugira ngo ntiyanduze abandi ntashobora kubikora ibyo nabyo ni nk'iyo ari gukorora mu gukorora gukorera mu nkokora hanyuma kudakorora abantu donc muri daruvide abantu bari gukorera mu bandi hama ushoboye ashoboye kuronka nk'icumba ashobora kuba ashobora kuba mu minsi mikeya cyane kuko umuntu amaze gutangura imiti ntashobora kwanduza mu ndwi zonyine imiti gitondo ifata amezi atandatu umugabo indwi zibiri za mbere agitangura imiti ndashobora kwandura ni ukuvuga niyo disipline rero ugira ukeneye gukorora ugakorora udakorera mu bantu gutyo wonye hama ariko bitabuza yuko umuntu agize agwaye igituntu andanye ari mu buzima cyo kumwe n'abandi niyo disipline nyine uraga yego
none birafasha kwambara agapfukamunwa no gusaba abantu mubana yuko mwoguma mukaraba mu gihe yoba yakoze ahantu abandi basanzwe bakora nko ku muryango n'ahandi agapfukamunwa no gukaraba birafasha
igitondo kwa corona nabwo kwa corona ushobora kuyisiga ahantu ukoze basibdo kok ntashobora ntagarara ku kintu kiri solide ni mu muyaga ya mashamu kirere gusa ni mu muyaga gusa nicyo gituma ubwize ngo ugomba ugire ukarabe kenshi yumva agapfukamunwa agapfukamunwa se yampirimiye kuko uvuga uti ninakorora mpavanda iyo migihe ikororeramo ngaho gumane mugabo ntiwogira ngo gukaraba cyane byofasha mu kwirinda izindi ndwara zijyanye nacyo mugabo imigera y'igituntu nta kintu na kimwe fiziki ihagarara ko nta kintu na kimwe ihagarara ko yego
reka twakire na Thierry Thierry iradukunda turacyo amufise ku murongo Thierry
oui
Thierry ikibazo cyangwa icyumviro kindi kuri muganga
ikibazo mfise jeni Thierry ndimo ntara murambye muri komine Buteye hagati ya nagati mu gihugu ikibazo mfise mbega ko bavuga kenshi ngo umuntu agwaye igituntu aba waranye n'umubyera wa sida byo bari ibyo ikindi kibazo kigira kabiri iyo umukenyezi yibungenze akaba agwaye n'igituntu bokingira gute umwana kugira nawe ntavuka agwaye umugera w'igituntu cyane hoho bamukingira gute mu gihe ariko aramutegura amwose cyangwa amugabura ibindi bifungurwa mbego ikibazo ni icyo ndabashimiye ku ijwi rya Amerika murakoze
urakoze cyane ibibazo byiza cyane kumbure guma ku murongo agerageze kukwishyura igituntu na sida mbega izo ndwara zibiri zama ziri kumwe bimeze gute kuko yumva yuko urwaye kimwe kenshi ucurwara iyindi niko bimeze
ico kibazo abantu benshi baracibaza nibyo ubundi igituntu n'umugera wa sida nivyo ni ingwara zikunda kuba ziri hafi na hafi mugabo ngo ndabasigurira igituma
Alo mushinga na yarakaza turi kumwe ndo bambiye ku murongo wa telefone ko tukimufise ariko ntituriko turamwumva niba butwumva mushinga na yarakaza duzijwe ntitubumva Alo ego turakumva doza bandanya
gutakaza ingufu ku mubiri ino depression
urashaka gusubiramo kuko telefone kare kacitse nitwumvise intango yavyo sida na igituntu
ego na ikonda babwira nti ikibazo igituntu na sida biri zibangabanganywa nurumva ariko mugabo bidasigura yuko ari zimwe na gatoya gusa nkuko nari nababwiye bwa mbere kimwe mu bituma imigera y'igituntu igira inguvu ni uko umubiri utakaje inguvu icyo bita immunodepression rero mu bintu bituma utakaje inguvu umugera wa sida nawe nyine urimo murazi ko umuntu agenda n'umugera wa sida aca agira inguvu mu bintu ugira inguvu nke rero kubera ko umubiri wiwe uba ufise inguvu nke bica bituma ya migera y'igituntu yinjira yorohewe hajya mbere ari waritikire ntigeze gusoma bavuga yuko ibice nk'ibice birenga 80% kwijana by'abahitanwa n'umugera wa sida bicwa n'igituntu ugiye kwa muganga ugatoye indwara y'igituntu baca gupima ubwo nyine umugera wa sida si kuvuga yuko uteza kuba ufite umugera wa sida oya kuba wiyango ngo barabe yuko hamwe gushika uko ufite umugera wa sida baca bivuga ari bibiri kuko bavuye kimwe muri ibyo bibiri ntizokira uba nta gituntu uzokirwara uzogikira mu gihe batari baraguha imiti ifufaza umugera wa sida nawe niryo sano ubundi bwobwo umuntu aragwara igituntu gusa atamugera wa sida niyo benshi hanyuma umuntu ashobora kugera umugera wa sida yata gituntu agwaye nawe nyine birashobora ni indwara ziyatawuzi uri
murakoze cyane
hariho ikindi kibazo yari yabajije ati mbega umubyeyi bungenze ati umubyeyi bungenze ati akaba afite indwara y'igituntu byogenda gute byaranduza umwana ari mu nda niyaba yankurikiye neza namubwiye yuko indwara y'igituntu ica iba zihemera gusa umwana ari mu nda rero ushobora kumuhumekera ko ntibikunda ntaho bihurira umwana azovuka ameze neza kandi uzomwonsa ntibizoce no mu mabere bere gusa ikivuka ku mezi abiri ntibazoca mutera urugero canco hanyuma abana batoya batarashikana imyaka 5 barabaha n'imiti iyo mu kibano basanze umuntu agwaye indwara y'igituntu barabaha imiti yo kubakingira kugira ngo ntibace bandura nabo nyine ko urumva imiti yabo iba ikiri hasi cyane
ego murakoze cyane murakoze hanyuma kumbure duhindukire tuvuge bimwe mu bikorwa mukora bishobora no gufasha n'abandi mu kibano ahatandukanye gukora ibyo nyine mwabuze ko muja mu isoko kubwira ibimenyetso abantu kubahimiriza indwara kugira ngo bayijukire kwivuza cyane cyane nko mu Burundi ivugwa ku buntu mbega iyo mumaze kumenya abo bantu bayifise nko mu isoko n'ahandi mukora gute kugira ngo mubakurikirane mubafashe kuja kurondera uburyo bwo kwivuza mu bigenza gute iyo mumaze kubegera bakababwira yuko kumbura ushobora kuba bayigwaye cyangwa bakeka ko bayigwaye
twebwe kuri nabwiye tujamubanza bihuriramo abantu benshi kuko ibyo nibyo aha niho indwara y'igituntu uyisanga ya karakitera promiscuite nimba tuvuze tuba umunsi dukorera kuri centre de sante kanaka kwa muganga kanaka cyangwa ku isoko kanaka turagenda tukaba dufite ibyapa biriho ibimenyetso by'indwara y'igituntu hama tukabwira abantu baba bari hafi tukababarira tuti ibijyanye n'ibimenyetso bijyanye n'iyo ndwara hama tukabwira tuti bayivura ku buntu na cyane cyane ko abantu bari kazi kwivugwa ku buntu hanyuma tukachatu kwa tuadufe tuadufe abanuze aba aba volontari bacu bakorera ubushake tukachatu dushya ko rero ama adresse yabo tukapfuga tuti ni uza kumva ico kimenyetso arahamagara naka canke uzobona mu kibando ufite ico kimenyetso arahamagara naka hanyuma naka cagenda hariya karaba ati okay ikimenyetso kiraje cyo kwa muganga nababwiye ko dufise ibitaro tuba dukorana
mhm
tuse kwa muganga bakacha baduha udukashware tumitiye tugopo baciyamo igikorogo
mhm ego hanyuma no kuri ayo maclub yo kwishure mwatubwiye mbere izozo yo mugiye hamwe mukicara mukaganira bimwe mu byo mushigikira namwe ni nkibihe abanyeshuri baba bakeneye haba ari kugufungura neza haba ari kugufashanya mu bijanye no guhanurana izo mpanuro canke izo nama ziba zimeze gute kugira n'abatari bazizi bazijukire bazitabira
murakoze cyane iyo tuvugize inama z'amaclub cyambere duhera ko no kuvuga ingwara y'igituntu hanyuma abantu bashasha muri club bakabanza bakayumva hanyuma n'abafite ibibazo bakabibaza kuko tugomba dutanga amaformasiyo ajyanye n'indwara y'igituntu hanyuma kugira ngo igituntu cyirinde neza nuko uba ufungura neza rero muri ishyamwe ya verite turatanguza n'utundi tugambi duto duto two kurondera kugira ngo abanywanyi bagire bashobore kuronka uburyo bushobora kubafasha kugira ngo ntibafungure nabi ibyo rero bashobora kubasahiriza kugira ngo yamagara yabo ya iminite itere isubire inyuma uko niko bikingira igituntu niko nibyo tubona iyo message tubaha muri mu makurebe kuja kurondera abarwayi b'igituntu hamwe no kugerageza kukwiteza imbere mutundi dukorwa tuzana uburyo
ego murakoze cyane rwose mushinga nta Alexi arakaza kukanya mwafashe kugira ngo muganire ni radishwe rya America kuri ibi bikorwa murimwo mwishira hamwe ryanyu kumbure mwokongera mukatwibutsa ingene abantu bashobora kubitura nimero muri ko aho mukorera kugira ngo cyane cyane ubwo gwaruka mukunze kuganira nago rushobore kubitura kuri izo mpanura kuri ayo maclub n'ibindi byinshi bo batora hehe
murakoze twebwe ibiro tu ibiro byinshi hamwe ryacu biri hagati mu gitaka cya Bujumbura Mandia ABC building. Njanye na ma telefone nayo ndashaka kubaha nimero y'iwanje jewe icegera cy'urongo yishyira hamwe hamwe n'imero y'urongo yishyira hamwe ibaza ndayitanze ko
nta kibazo hanyuma kumbure uduhe na Facebook abenshi ugaruka bamwe bari ku mbuga ngurukana bumenyi Facebook bashaka kubaronka ko kuko nazo nyine twarabonye yuko mutanga ko inyigisho kuri izo mbuga nazo nyine nimero yanyu na Facebook
ego Facebook wandika Association des volontaires pour lutter contre la tuberculose ko nyene canke Club Stop TB universitaire hama nimero yanje ni 90 amajana 320 amajana 557 ni Alexi hamwe na witwa Hervé ariwe perezida w'ishyira hamwe nimero yiwe ni 79 amajana 94 ijana na 94
yego musubiremo
79 320 557
iyo ni iwawe
ego hamwe na Hervé
ni
79 94 94
murakoze cyane kuko mwabyumvise yari mushinga nahe Alex yarakaza icegera cy'urongo ishyirahamwe ry'abakorera ubushake ryishinze kugwanya igituntu mu gihugu cy'u Burundi. Niho turangirije ikiganiro muri sanga cy'uyu munsi. Ndabashimiye cyane mwese mwatezeza amatwi ikiganiro cy'uyu munsi. Nadia Tahambwinga bw'ibyuma kuri micro mwari kumwe na Oriane Tangishaka. Mugire umunsi mwiza, ubandanye kwikingira ingwara y'igituntu.